turashimye ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio hijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute inshuti bakunzi bacu mu Burundi, muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41, mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 I Kigali na FM 93.3 I Karongi. Hikaze makuru muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe. Igisata cha ONU citahamagara abantu ku isi OMS mu mfunyapfunyo gisaba makungu kureka gukumira u Rwanda kwerekiza cha Marburg. OMS yemeza ko kiriko kiranduranwa n'imizi muri ico gihugu,
because they are unnecessary and can harm Rwanda's economy. Except harm, it doesn't bring anything.
Unite drosa danon grebeyu satwara OMS muri make ahagira ati ugukumira u Rwanda ntacho bimaze, bishobora gusubiza inyuma ubutunzi bw'ico gihugu. Muri Tanzania naho ubutegetsi bwagirizwa guhohotera atavuga rumwe nabwo umwe mu ndongozi z'umugambwe Chadema utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu yanyurujwe. Muri Kenya rigati gacaguwa aheruka kukomborwa mabanga ya vice president, avuga ko umutekano wiwe ubangamiwe. Ido nido hizi nkuru zose duce ku masonga ni mukanyi sase. Amakuru ya tutuhere muri Tanzania, abantu bataramenyekana bakubaguye bongera bakomeretsa cyane uwitwa Aisha Machano ajeje gutanga amakuru mu gisata cy'abakenyezi mu gambwe Chadema uzi imbere mu itavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu. Nyuma yo kumukubagura bakanamukomeretsa bace baje kumuta mu ishamba. Umugambwe Chadema uvuga ko yatabarijwe n'abanyongama moto bamusanze mu ishamba amerewe nabi bace bamunyarukana kwa muganga. Uwo mugambwe ubandanya kuvuga ko yanyurijwe mu gisagara citwa Kibiti kiri mu buseruko bwa Tanzania iyo yari yagiye mu rugendo rw'akazi. Abanyumunyuruje bamubajije uwatanze itegeko ryo guturira impunzu perezida wa Tanzania Madamu Samia Suluhu Hassan iyo baratanze ku munsi wahariwe abagore mu 2023 hanyuma zigaturirwa mu karere ka Kilimanjaro. Polisi ya Tanzania yasabye abanyagihugu gutekana igira iti mu kurindira ko amatohoza twatanguye yerekana ibyamushikiye ababikoze n'igituma babikoze. Dusabye ko abantu bateka kan ababigizemo uruhara bose bazohanwa vy'akarorero. Aisha Machano abaye umutegetsi wa kabiri ho mugambwe Chadema anyuruje mu kiringo kiri munsi y'amezi abiri. Mu kwezi guheze ikizigaca Ali Kabao yari mu nzego nyobozi zo mugambwe naco catowe i Dar es Salaam biboneka ko yaturijwe acide mu maso kandi yahohotewe. Yari anyurujwe n'abantu bivuga ko bari bambaye impuzu za gisirikare. Abaranira gateka kazi na muntu muri Tanzania bakemeza ko ubutegetsi bwa Madam Samia Suluhu Hassan uri kubwibasira batavuga rumwe nabwo mu ntumbero yo kubaburabuza imbere y'amatora ategekanijwe mu kwezi kwa 12 ko mu mwaka uza. Ibi byagirije ubutegetsi bwa Tanzania buvyamirira kure. Tuva muri Tanzania tuja muri Kenya aho rigati gacaguwa aheruka kukomborwa mu mabanga ya vice president w'ico gihugu avuga ku mutekano we ubangamiwe. Mu kiganiro yarayagiranye n'amenyeshamakuru akiva mu bitaro yaramazemo iminsi kwivuza ububabare bwo mu gikiriza, rigati ejo yavuze ko ubutegetsi yahoramwo bwamwatse abahora bamukingira umutekano. Bamwe mu bakora mu biro vyiwe nabo barahagarikwa mu kazi. Rigati gacaguwa muri ico kiganiro yavuze ko icyo cyose kizokwegekwa kuri president William Ruto. Majambo yiwe yagize ati yarirengagije ivyo yasabwe n'ubutungane anyaka abancungerera umutekano wanje gihuti huti. Nyihagira kenshi kira canke gashikiye umuryango wanje bizoja kugatwe kiwe. Rigati gacaguwa muri ico kiganiro namenyesha makuru yabandanije kuvuga ko akatari gake muri kahise harabashatse kumwica. Yise president Ruto umuntu mubi cane w'inzigo kandi yibagira n'ingoga uwamukoreye ivyiza. Agira ati ndababazwa n'ingene umuntu nafashije kugira ngo abe president nizeye ashobora kunkorera ikibi. President William Ruto wa Kenya ntaco aravuga ku mugaragaro ku bijanye n'ikomborwa rya Rigati gacaguwa yigeze kwasoma mbike wiwe akaba yaranamuhesheje amajwi yatumye atorwa nka president wa Kenya. Inama nkenguzamateka na shinga mateka za Kenya mu ndwi heze niho zatoye zemeza ko gacaguwa yovanwa mu mabanga ya vice president. Abakenguzamateka bavuga ko mu vyaha 11 yagirizwa basanze bitanu ari vyo bimwagira naho atashobye kuja kwisigura mu nama nkenguzamateka guhuza amateka ko nayo muri mu bitaro yinjemwo hasigaye amasaha make ngo urubanza rwe rutangure ibyaha byose yagirizwa abihakana avuga ko yahemukiwe n'abamuremeranirize kugira ngo bamukure ku butegetsi amaze gukomborwa president wa Kenya yaciye agena umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Kithure Kindiki kugira ngo amusubirire ariko sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro nayo mu nyuma hitegeka ko igenwa giwe riba rirabangiriye umurwa w'abacamanza washizweho na sentare yubahirizwa ibwirizwa nshingiro uzotangura kurimbura ivyino dossier kwa kabiri winondwi. Ijwi ry'Amerika amakuru yacu tuyabandanirize mu vy'intambara ya Hezbollah na Israel igisirikare ca Israel kigwanira mu kirere cagavye ibitero ahari icicaro gikuru c'igisata kijejwe iperereza mu murwi w'abarwanyi ba Hezbollah n'ahahingurirwa ibigwanisho vy'uwo murwi I Beirut ku murwa mukuru wa Liban. Itangazo Israel yasohoye rivuga ko ingabo z'ico gihugu zishe kandi Alaj Abbas Salame yari mu burongozi bwa Hezbollah Raja Abbas Awache umuhinga yarajejwe ivyo gutanga makuru muri uwo murwi na Ahmad Al Hassan yari ajejwe ivyirwanisho muri Hezbollah. Israel ni atomoye nimba abategetsi bicwe mu bitero Israel yagavye ku cicaro gikuru ca Hezbollah naho uwo murwi uhingurira ibigwanisho canke biciwe mu bindi bitero Hezbollah na ciravuga kuri ano makuru. Abo Israel yemeza ko yishe baje biyongera ku zindi ndongozi za Hezbollah ico gihugu cishe kwa gatano muri zo harimo icegera c'umukuru wo murwi twa Bint Jebila. Hagataho Israel yemeza ko yanasambu ya mabarabara aca mu kuzimu ari mu buseruko bwa Libani ari abarwanyi ba Hezbollah. Aya makuru yose muheje kumva n'andi mushaka kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na X ni vewa radio yacu mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Aya mukari kibiyaga binini vya Afrika tuyahera mu Rwanda ishami rya ONU gita magara abantu ku isi OMS risaba makungu kuvanaho akato bimwe mu bihugu vyashize ku Rwanda kubera ikiza cha Marburg. Tedros Adhanom Ghebreyesus atwara OMS yarayabivugiye mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru mu rugendo ari mu Kigali mu Rwanda. Mu ico kiganiro yavuze ko ikiza cha Marburg kiriko kirahera kubera ingingo u Rwanda rwashizeho. Eric Bagirubusa yadukurikiraniye ico kiganiro.
Mu kiganiro ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryahaye abanyamakuru kuri iki cyumweru bari kumwe na Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda bagaragaza uko icyorezo cya Marburg gihagaze. Bavuze ko mu minsi itandatu ishize nta bwandu bushya bwabonetse kandi ntawe cyahitanye. Bwana Tedros Adhanom Ghebreyesus ukuriye ishami ry'umuryango w'abibumbye ku isi ryita ku buzima yavuze ko ibi byose byatewe n'ingamba zashyizweho na Leta y'u Rwanda gufatanya n'abandi bafatanyabikorwa. Uyu ni Bwana Sabin Nsanzimana, Minisitiri w'ubuzima mu Rwanda, asobanura uko virusi ya Marburg ihagaze mu Rwanda.
Turi kubona ibipimo byiza byaho icyorezo cyerekeza. Tumaze hafi iminsi itandatu ntawanduye iyi virusi ugaragaye mushya, ndetse n'abitaba Imana ntawe twabonye muri iyi minsi itandatu ishize. Bigatanga icyizere nubwo icyorezo kitararangira, ariko bikanatuma dukomeza imbaraga zose kugira ngo haba hakiri icyuho, haba hari umuntu umwe cyangwa wahuye n'urwaye tutaramenya tube twabasha kumugeraho, bityo tugere ku ntsinzi mu buryo budatinze.
Bwana Tedros ukuriye OMS yashimye ubutegetsi bw'u Rwanda kuri iyo ntambwe, ariko by'umwihariko asaba ibihugu byari byarashyize u Rwanda mu kato kurukura kuri uwo murongo. Ishami rya OMS rivuga ko bitabaye ibyo bishobora kwangiza ubukungu bw'u Rwanda.
I would also like to reiterate that based on a risk assessment
ndashaka gushimangira ko dushingiye ku byagenzuwe. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima risanga akato kashyizweho mu by'ingendo n'ubucuruzi katagikenewe kandi gashobora kugira ingaruka ku bukungu bw'u Rwanda. Nta kindi bishobora kutuzanira mu bukungu n'ingendo, nta kindi mu by'ukuri natindaho uretse iyo ngingo. Hari bimwe mu bihugu byumvise iyo nama, ariko ibindi byashyiriho akato u Rwanda mu by'ingendo n'ubucuruzi byagombye kwisubiraho.
Bwana Tedros muri urwo rugendo rwo guhangana na virusi ya Marburg yashimye abafatanyabikorwa bafashe ya mbere kuko u Rwanda hafi, ndetse na OMS yizeza ubufatanye ko buzakomeza.
OMS izakomeza gufasha leta mu gushaka igisubizo dufatanije n'abafatanyabikorwa bacu. twatanze inzobere mu bya tekiniki n'ibindi bikoresho mu kurwanya iki cyorezo. Ndashimira by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Umuryango w'Ubumwe bw'u Burayi, Ubwongereza ku nkunga bateye OMS n'abandi bafatanyabikorwa.
Bwana Sabe Nsanzimana, Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda, yanasabye abaturarwanda kudaha akato abakize virusi ya Marburg, anongeraho ko bazakomeza kubaba hafi bakurikirana imibereho yabo.
Gukira indwara nyine buri wese ashobora kurwara indwara iyo yose, ariko gusubira mu rugo abantu bagatangira kuvuga bati uyu nguyu yarwaye iki n'iki, turabirwanya cyane, ahubwo tubafashe tunabegere mu kazi, ahandi no mu ngo, aho tubana nabo mu miryango, aho tuzi, kugira ngo bumve yuko igihugu twese n'umuryango nyarwanda ndetse n'ababa mu Rwanda twese tubashyigikiye, kuko baciye mu bihe bitoroshye, ariko tuzakomeza kureba mu buzima bwabo. Hari n'abatarakira n'ibisigisigi cyangwa virusi yabashegeshe, ariko hari n'abatarigeze bagira ibimenyetso bikomeye, bahise umubiri wirwanaho, bafashwa kuba bayitsinda mu mubiri wabo.
Kugeza ubu virusi ya Marburg ntigira umuti njyewe nta n'urukingo mu guhangana nayo, uretse kuvura ibimenyetso byayo nk'uko byemezwa n'inzobere mu buvuzi. Mu Rwanda kuva virusi yamenyekana imaze guhitana abantu 15 abakiyirwaye n'abantu 3 gusa, mu gihe abanduye bose hamwe bagera kuri 62, hakize 44 nk'uko bitangazwa na OMS ndetse na Leta y'u Rwanda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri mu bihugu byafashe ya mbere mu kohereza inkingo mu Rwanda zo guhangana n'iki cyorezo. Iri kandi no mu bihugu byafashe ingamba zikakaye ku bagenzi bava mu gihugu cy'u Rwanda berekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Eric Bagira Ubusa, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Eric Bagira Ubusa, urakoze. Tuve mu Rwanda tuja mu Burundi, aho ikibazo c'abakobwa bashorwa mu rudandazwa rw'abantu mu gihugu ca Tanzania cimonogoje, abakoregwa ayo mabi bajanwa kurongozwa ku nguvu n'abo batazi, abatwara babanza kubambura ibibaranga bakababeshesha amaronko. Bamwe mu batanga ubuhamya y'ivyabashikiye bemeza ko iyo bafashwe n'inzego za Tanzania zibahohotera. Inkuru y'Ijwi ry'Amerika yateguye ku bakunzi bayo mu Burundi, mu isomegwe na Thierry Ndayishimiye.
Naho atakintu cyabaye mu gihugu ndo bamwe barucyabaguma bavuga nyine ngo ndiyimara
ntibironyoroera gushikayo nyamurutana.
Ayo marira n'agahinda nayo abigeme b'abarundikazi baheruka kwirukanwa muri Tanzania bafatiwe mu nzira bajanwe n'ababagurisha kubashaka kubagira abagore babo muri ico gihugu, bakugwa mu mihani wabo mu masaha y'ijoro buriko buraca. Ababagura babacisha mu nzira abadashobora kumenya kugira ngo ntihagire uwotoroka asubira inyuma. Mbonimpaye Audrey, umukobwa afise imyaka yo hagati ya 17 na 19, ava muri komine Giharo, intara ya Rutana. Numwe mu bakobwa abakunzi b'Ijwi ry'Amerika basanze mu ntara ya Makamba, ahari ndiririye ko yosubizwa mu muryango wiwe kugira yisange mu buzima arimwo. Uko niko byatanguye.
Cyaharaje umugabo wa Tanzania batanana n'undi wahaya gitanga. Uwo muntu yaje avuga ati shaka umukobwa yo ja kwimugitabora kurongorwa. Bacha bamubwira rero mufyeye twe twagomba umukobwa aja kurongorwa itabora. Ati ni twebwe tumuke nei mama ache amahera ibihumbi 5 by'amarundi ngo nagashimu wene araje kurondera abakobwa nyina twa yadufaye turi babiri.
Ubwo buzima bwo kugurishwa nk'igitungwa yabusangiye na Nduwimana Yudesi, umukobwa w'imyaka 20 wo ku Rubaho mu Rutana. Imbere yo kuvanwa imuhira igihe cy'isaha 10 z'ijoro, bamujanye kurongorwa n'uwatazi mu gihugu cya Tanzania na katakoze ngo yanke kugurishwa.
Aje wacyo bavugana na mama yuko yabagomba umukobwa twara kuyimugwa. Mama nawe barayaga agize ngo nta kibazo gihe cya ntangura kwa mama capuga ati n'ugenda ndazi ngo ntangora nuzogirirayo champugati je kweri nta kuntu ndoza kurongorwa ku muntu ntazi kandi n'uwa mugabo arya mbere ndamubonye je kweri by'amahera babivugana buke buke na je ntumva je simenya yuko baba barabahaye amahera je nta namafya yo ampaye ari ndavyase ba mama ni bene bagumye bambwira ati genda.
Uwera batwaye bumva avuga ko niyabashikana muri Tanzania k'umukobwa umwe ahabwa inka 15. Abo bigeme mu kubatwara ntabibaranga baba bafise. Ibyo biraheza bikababera ingorane mu nzira bacishwamo iyo bishitse bagahagarikwa n'inzego zijeje uruja n'uruza. Audrey na Yudesi barafunzwe iminsi 4 mu gashi Tanzania kubera kutagira ibibaranga. Bo bibaza ko mu gihe uwabajanye afise ibimuranga ko nabo atakibazo bogira. Bimwe mu byo bahendeshwa nk'amaronko bakiri mu nzira n'impuzu bagurirwa n'ubatwaye ibituma bataronka uko bahakana kubandanya urugendo kuko batoronka ibyo basubiza kuzoba mu buzima bwiza bwo kugendera mu miduga ku makinga no kujyama ku matera babihendeshwa nk'ubuzima bwa kazoza. Prosper Budunya n'umubyeyi wo muri komine Kayogoro yatwawe abana biwe babiri haraheze imyaka ibiri ntiyamenye uko bagiye n'ababajanye mugashavu kenshi n'agahinda k'abana biwe arengegwa no kubona udomunuto kikuri muri urwo rudandazwa ariko ntahanwe
urarira hanyuma ugahora none wogira gute
reka umutekano uva mu gihugu
reka naho mushikirizo ubutungane ubutungane bwo acavuga ngo barambeshira bikabigeza
birambabaza cyane twe turiko turasaba igihugu ko cyo dutakira dufasha ntihagire umwana asubira kuzimira bagashobora kudibira hariya ku muragarazi uwo nawe tuzobona rika rakora iyo misiyo yaha tumufashe tukamuha abagejwe mu mutekano bazoteze kumufata bongere bamuhane.
Ndengeje David umuyobozi ajeje uterambere y'ingo n'ikibano mu ntara ya Makamba aremeza kugo rudandazwa kwa bigeme barubona yisunze abirukanwa bafatiwe Tanzania usanga bava mu miryango itifashe n'iyababyeyi batabanye neza. Kwa nkuru nziza Adelaide ni mu muryango murezi wakira abana birukanywe Tanzania agakura no mu kigo Stamu gifasha bo bana natahura ibiriko biraba kubigeme b'abarundi kazi arabye urugero biriko
turabona yuko haza nk'abana benshi barenze tusanga biraturengeye hejo haje abana batanu no munsi haje abana bashika hafi 10 gyari haje abana bashika 40 gaburende ntibasiba kuza misi yose yarenze birababaje cyane nk'umubyeyi abwira umwana ngo genda wubake ku muntu atazi atazono kwigera abona n'umunsi warimwe ico twosaba abo bavyeyi uko boza baritonda bakihangana batarindiriye yuko baja kudandaza abana babo.
Uyu mugabo wo muri komine Mabanda w'imyaka irenga 40 abonye ababigeme uko niko yabwiye abakunzi b'ijwi ry'America
ndabibonye bino bintu by'aba bana binteye agahenda keshi ndavyitegeje nk'umuvyeyi nabyaye byamba baje kubona igihugu cacu abana bacu bahe bagenda Tanzania aba bakobwa bacu bavino mu gihugu cy'u Burundi bwo cyasanga bagiye kubakana n'aba Tanzania iyo bashitse ari turumva ko bagira ibibazo bikomeye bo bantu cyano bahanura n'ukuri bovayo bakavibu ibujimo kazibona cyano usaba leta y'u Burundi nuko twosaba yuko abavyeyi badafisa amiko yo gukurikirana ababana neza yuko leta yogira ikintu yoshiraho cyobafasha kugira ngo abana bagume hafi y'ababyeyi ntibagume baza kugoreka muri cyo gihugu cy'Tanzania.
Niyongere Charlotte n'umukenyezi arongoye abandi ku mutumba bikobehe zone gitara ya komine Mabanda. Uwo mutumba uba ku miryango myinshi yabimukira iva mu ntara zitandukanye z'igihugu. Kubwiwe na gahinda ku babyeyi kuko bigumye uko na kazoza k'igihugu kogorana.
Nukuri abo bantu barasambura ingo cyane gose baje kubaka n'abana bakabashingiza Tanzania babahaye amahera kuranze umwana barakubwira yuko bamuhaye 150 sikuri barababaye mugabo natwebwe ababyeyi bo mu gihugu cy'u Burundi twese dufise ubwo bukene kandi twokwigarukana ko umutima w'ubuvyeyi nk'umuvyeyi ndumva mbabaye cyane ndetse no kwihebura nkabona yuko igihugu mu minsi kitazaba gifise kazoza kubera abo bana ari bato batariko bariga n'amashuri nkabona ko iterambere zotugora mu minsi.
Mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakuru bavuga ko bagerageza gukorana n'igihugu cha Tanzania biciye mu migwi y'ibyo bihugu ikurikirana ibibazo by'abantu bafatwa muri izo nzira bafatanyije n'igisata cyawo nikijejwe ingenzi OIM abo bantu batagira ibyangombwa bagatahukanwa. Niyubahwe Ines Sonia n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu.
Akamo twotera abarundi bashaka gukora mu makungu nuko bogerageza bakagenda bafise ibyangombwa bibemerera gukorera mu makungu ndetse bakagenda bafise n'ivyangombwa bibaranga icanyuma bakagenda baraba yuko bafise imyaka yo gukora. Aho rero tuatera kamo n'abavyeyi n'abajeje intwaro umutekano ubutungane ndetse abarundi bose muri rusangi kugira ngo bazere bafasha muri ico kintu hagende gukora koko hanze umurundi abirekurirwa n'amategeko.
Abana babigeme bajanwa mu rudandazwa aho kuja kurongorwa mu gihugu ca Tanzania abenshi bava mu ntara zihano rubibe n'ico gihugu ca Tanzania nkarumonge Makamba Baharutana Ruyigi Chankuzo na Muyinga.
Juge Amerika umwanya nuwe mikino na sport. Nyuma yungu tsinda inkino zine kuri zine mwijonjo la jambere inkino za Basketball Africa League. Omuguru nani womu Burundi warayugeze kuntambwe ya kabiri bita Elite Says. Muro murugwi barashima ukuntu abakinyi bigenjeje muri izo nkino bakamenyesha ko bagiye kwitegurira ihiganwa ry'imirije n'ingufu nyinshi. Ni nkuru yumenyesha makuru ya True Desire Hatungimana.
Kuri w'Imana ni huru nani gwakina urukino rwa nyuma aho gwatsinze umugwi wa Gendarmerie Nationale Basketball Club wo muri Madagascar ku manota 112-56 rwabaye urukino rwa kane urunani rutsinze mu nkino zine rwategerezwa gukina. Inyuma yo kubona ayo manota 8-8 umuguru nani waciro nk'uburenganzira bwo kuzitabira inkino z'amajonjora ya kabiri yiswe Elite 16. Izo nkino atagihindutse nk'uko tubisanga ku rubuga rw'ishyira hamwe rya basketball muri Afrika FIBA Afrique bitekanijwe ko zizotangura igenekezo rya gatanu gushika rya 17 z'ukwezi kwa 11. Igisagara cha Abidjan muri Côte d'Ivoire nico cyonyene kimaze kumenyekana ko kizakira izo nkino mu kurindira ko imigwi imenyeshwa ahandi izokinira. Elvis Hakizimana icegera cyo menyereza w'umugwi w'urunani inyuma y'izo nsinzi zine kuri zine arerekana icyabafashije gushika kuri izo nsinzi.
Twarubatse ekipe gushasha harabo twadutse dufise twatanguranye saison régulière ibujumbura n'ama playoff yiyongeye ko amaherema abiraje kuhanforsa ayo maherema rero yongerekana mu gihe bikenewe yuko amaposte amwe amwe aba hanforse rero ayo maherema yaje twasanze ahuye n'ibyo dushaka no kuvuga ya muri création ya jeu ya mu kwikarta cyangwa mu muri défense kuronka aba mu pivot akomeye ashobora gusunikana ashobora kudufashia abarobo mu intimidateur ivini yo profil twa dukeneye kandi ona yuko byagenze uko nyene hama bahuye nabo tuna dufise bica bituma ekipe imera neza.
Uwo mumenyereza aremeza ko akazi kabaraririye muri Elite 16 katoroshe ariko ko bagiye kwitegura. Amenyesha kandi ko basanze ari ngombwa bazogura n'abandi bakinyi kugira bitabira iryo higanwa biteguye bihagije ibizobafasha gushika ku ntumbero yabo yo gukina inkino za nyuma za bal.
Waracyakaje gufata umwanya kugira ngo turabe ibyo dukeneye turabe byagoranye bitagenze neza ntibishobora kubura turabe aho dukwiye kongereza ingufu nyoza yuko tuzofata akanya gakwiye hama dukorane n'abarongozi dukorane na staff technique y'iwacu dutore inyishu ari nk'umukinyi umwe cyangwa babiri bibaye ngoma cyangwa batatu urumva ni ibintu zogurabira hamwe igihe kiza nicagera nkabuza yuko tugeza kuzokwira forsa bien sûr tugeza kwa meilleure équipe famille rwanda y'ivyo nyizo kongereza na entraînement dukore ama entraînement spécifique par rapport yo tugiye kwa na équipe zato amaze kuyamenya dutegure twongereze ubuhinga turaba ama video tuzohura stratégie twokora iri adapté n'ivyo tugiyemo.
Imigwi 16 izitabira izo nkino za Elite 16 izoshigwa mu matsinda abiri. Muri buri tsinda hazovamwo imigwi ibiri ya mbere. Uko ari imigwi ine izoca ihamvya umunani isanganye mu burenganzira bivanye n'uko yigenjeje kuva iryo higanwa rya bar ritanguye mu mwaka wa 2021. Iyo nayo ni imigwi yabaye ya mbere mu bihugu vya Nigeria, Tunisia, Senegal, Misiri, Afrika y'Epfo, Maroc n'u Rwanda. Iyo migwi nayo uko ari 12 izocishigwa mu matsinda abiri. Ine ya mbere buri tsinda yose hamwe umunani izocihurira muri Afrika y'Epfo mu nkino za nyuma za bal ihiganwa rizoba rikinywe ku nshuro igira gatanu. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana, urakoze. Ucukorerwa mu ngata na Jean-Claude Munyandinda yoteguriye agezeho mu gisata cha sport mu Rwanda.
Abo nabari bagize itsinda rya muzika rya Orchestre Impala aho bagiraga bati dusanze ari ngombwa ngo turate amavubi ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'umupira w'amaguru. Natwe hano ku ijwi rya Amerika dusanze ari ngombwa ngo duterere akajisho muri ikipe dushungure dushyire ku gipimo turebe ingano y'amahirwe yo kwerekeza mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu u Rwanda rusigaranye. Iyi kipe iherereye mu itsinda rya kane mu matsinda 12 agize amajonjoro ya nyuma yo gushakisha itike yo kwerekeza muri Maroc mu mpeshyi y'umwaka utaha ahazabera imikino y'icyiciro cya nyuma cy'irushanwa rya Coupe d'Afrique des Nations Cannes. Usibye amavubi y'u Rwanda, andi makipe ari muri ritsinda rya kane ni Kagoma z'indashyikirwa za Nigeria, Intarangwe za Benin n'abafozi ba Mediterane ikipe y'igihugu ya Libya. Mu cyumweru gishize ikipe y'u Rwanda yongeye kugarura akajisho ubwo yatsindaga Benin ibitego bibiri kuri kimwe mu mukino wo kwishyura ahuje amakipe yombi kuri Stade Amahoro I Remera. Iyi ntsinzi abantu benshi ntibari bayiteze kuko nta minsi itanu yari ishize Benin yagiye u Rwanda ibitego bitatu ku busa. Umwe mu basesenguzi b'umupira w'amaguru akaba umunyamakuru w'imikino kuri radio na televiziyo Dis mu Rwanda, Kazungu Clever, arasanga urugamba rwo kubona itike ya kane rugikomeye ku basore b'Amavubi kuko bigisaba imibare y'amahurizo.
Urakoze Claude Munyandinda. Ikipe y'igihugu Amavubi gutsinda Benin byari bikenewe, ariko imibare iracyagoye kuko gutsindwa na Benin match ibanza byadushyize mu mibare ikomeye cyane. Iyo dutsinda Benin mbere cyangwa tukanganya nayo tukaba dufite amanota atandatu byibura, byari kurushaho koroha. Ariko Amavubi arasabwa gutsinda Libya akagira amanota umunani, yaba byiza Nigeria ikaba yatsinze Benin. Noneho mu match yo muri Nigeria ubwo u Rwanda ruzaba rusabwa kunganya, ariko nabwo ari ukureba uko byagenze hagati ya Libya na Benin. Hari Benin isabwa gutsinda gusa ikagira amanota icyenda, kuko twebwe niyo twatsinda Libya tukanganya na Nigeria twagira amanota icyenda, icyo gihe bareba guhura kwanyu. Tunganyije amanota Benin niyo afite amahirwe yo kujya muri kane. Imibare yacu rero iracyagoye cyane.
Kazungu Clever aratubwira kandi niba hari icyizere cy'uko ikipe y'igihugu y'u Rwanda ishobora gutungurana igakatisha itike yo kuzerekeza mu gikombe cy'isi kizakinirwa mu mwaka wa 2026.
Oya, byabigoye cyane kuko igikombe cy'isi niyo bashyiraho amatsinda, hari ibihugu babihabwa amahirwe. Tujya mu itsinda rero twanavuga ngo niba atari Nigeria na Afurika y'Epfo, nubwo u Rwanda rufite amanota arindwi ruyoboye itsinda, ariko na Afurika y'Epfo ifite arindwi. Niba unganya amanota na Afurika y'Epfo, ntabwo navuga ko byoroshye kuba u Rwanda rufite amahirwe kujya mu gikombe cy'isi. Binabayeho byaba bitunguranye nk'ibyo Angola yakoze 2006 ijya mu gikombe cy'isi, mu Budage na Togo. Ni ibihugu bibiri abantu batahaga amahirwe kugira ngo Nigeria isigare, byaba ari ibintu bitunguranye. Ariko niba utashobora kujya muri kane ukavuga ngo uratekereza igikombe cy'isi, byaba bitangaje kuko izo mbaraga yakaba ari ibintu bidufasha kujya mu gikombe cya Afurika bikarushaho kutworohera.
Mu gihe hari abagishidikanya ku bushobozi bw'umutoza w'Amavubi Frank Spittler, uyu mugabo w'Umudage icyo yifuza ku Banyarwanda ngo ni ukumuha icyizere bagashyigikira ikipe yabo, hanyuma ibirebana n'itike ya kane bakabitegereza ngo kuko ibizaba ejo cyangwa ejo bundi biba bizwi n'Imana yonyine.
Ubuzima buri imbere butera amatsiko, uko bizaba kose tuzabufatanya.
Ku rutonde rw'agateganyo rwo mu itsinda rya kane mu rugendo rwo gushakisha icyo gikombe cya Afurika cy'ibihugu, ikipe ya mbere ni Nigeria ifite amanota 7/9, Benin ya kabiri n'amanota 6/12, u Rwanda rukaza ku mwanya wa gatatu n'amanota 5. Ku mwanya wa kane ari nawo wa nyuma turahasanga ikipe y'igihugu ya Libya ifite inota 1. Imikino ibiri isigaye kugira ngo aya majonjoro arangire iteganyijwe mu kwezi gutaha kwa 11. Ku itariki ya 10 y'uko kwezi u Rwanda ruzahura na Libya kuri Stade Amahoro I Remera, naho ku mukino wa nyuma na nyuma u Rwanda rukazasura Nigeria ku itariki ya 8/8. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi rya Amerika I Kigali.
Ijwi rya Amerika ni ngaha duce dusozera amakuru yacu ya kino gitondo. Ndabashimiye ko mwazindukanye natwe kuri mikono mu buhinga bw'ivyuma Mari Kumena Diane ni nahazwe. Turongera mu yandi makuru ngiye kubategurira.
Mvuko ngusabira Tenga nsabimana kukuzuza amahoro, ahora temba nk'uruzi, ineza ikomeho irenge n'urubyaro, ikugira isoko y'umugisha kuba hafi n'abakure. Kandi zagutere kuva ku mwami uzakomere wi uke kwari ugenga byose n'igizo zizabaye impamo uhenza uwakekaga uramenye n'uzimikizi sabira uko intege nke zizagusanga ukabaho wateshuka ndagusabira kuzambikwa imbaraga ntuzibagirwa umusaraba mana ntuzareke ku ijwi ryawe riceceka uzahora umwibutsa